Kubandanya kumviriza radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya RS Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Baramutse Fideli turahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika muri Nigeria commission ijejwe amahoro mu gihugu yavuze ko ubugizi bwa nabi bushingiye ku matora burushiriza kwiyongera mu gihe igihugu gitekanya amatora ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kabiri mu myiyamamazo yabaye mu mpera z'indwi irangiye. Abantu bitwaje ibigwanisho barateye abajejwe umutekano bari bakingiye umukandida arondera ikibanza cicegera cha perezida. Abapolisi batatu barahasize ubuzima. Mu yindi myiyerekano abanywanyi b'imigambwe baratewe n'abitwaje imipanga bakomeretsa abatari bake bongera bonona imiduga bari bafise. Amashirahamwe haranira gatoya ka muntu muri Nigeria yasabye sentare mpuzamakungu mpanabyaha gutohoza kuri ubwo bwicanyi bushingiye ku matora no guhana abazokwagirwa n'ibyaha. Ejo kuwa mbere komisiyo ijejwe amatora muri Nigeria yavuze ko amatora atazoba mu bibanza bishika 240 mu mareta 28 kuko atabiyandikishije gutorera muri utwo turere. Abanyagihugu bavuga ko babikoze kumvo z'umutekano wabo. Ejo kuwa mbere kandi perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yaremereye igipolisi imodoka nshasha inkozi zigezweho hamwe n'ibikoresho byo kwikingira abakora imyiyerekano. Ibikoresho bavuga ko bizofasha igipolisi cya Nigeria guhangana n'abahungabanya umutekano mu gihugu cyane cyane mu bihe byimirije by'amatora. Hanze y'umugabane wa Afrika igisagara cha Bakhmut mu buseruko bwa Ukraine cyaragabye ko ibitero bikomeye no Burusiya ejo ku munsi wa mbere. Aya makuru aremezwa kandi n'umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg. Abategetsi bo mu nzego zo hasi bavuze ko ibitero bishasha bise simusiga byatanguye muri icyo gisagara bikozwe mu gihe hasigaye iminsi 10 ngo umwaka uzobe urangiye Uburusiya bwinjiye kugwana muri Ukraine. Abategetsi ba gisirikare muri Ukraine bavuga ko ibirindiro by'abasirikare mu gisagara cha Bakhmut byakomejwe kandi atamunyagihugu yemerewe kwinjira canke ngo asohoke kiretse umusirikare. Jens Stoltenberg avuga ko Bakhmut ari cyo gisagara cya mbere perezida wa Burusiya Vladimir Putin akeneye gufata ubwa mbere kugira abashe kwigarurira intara yose ya Donetsk. Niyo ntara irimo amahinguriro menshi kandi igice cyayo kimwe gisanzwe kiri mu minwe y'inteko z'u Burusiya. Umunyamabanga mukuru wa OTAN yabwiye amenshi makuru i Bruxelles mu Birigi ejo ku munsi wa mbere ko perezida Putin ariko ararungika ibindi bihumbi by'abasirikare muri ako karere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu kandi ni muri Turukiya aha batabare jo ku munsi wa mbere batoye abandi bantu bagihema mu bibomoke by'amazu inyuma y'indwi irenga nyamugigima isambuye intara ya Gaziantep. Ariko icyizere cyo kubona abandi batarafa kirushiriza kugabanuka. Mu gisagara cya Israhiye cyo mu bumanuko bw'iyo ntara umugore w'imyaka 40 yatowe agihema, undi muyabaga w'imyaka 13 atogwa mu ntara ya Hatay agikomeye. Abanyagihugu muri iyo ntara ariko baridogera leta ko atanguvu nyinshi rikirashira mu bikorwa byo gutabara. Bavuga ko hafi ibikorwa byose biriko birakogwa n'abanyagihugu bitanze ku giti cyabo. Abategetsi ba Turukiya gushika ubu batangaza ko abantu barenga 35,000 bamaze kumenyekana ko bafuye mu ntara ya Gaziantep yasinzikaye cyane. Nayo hakurya y'urubibe mu gihugu cya Siriya, ibiro bya ONU bijeje imfashanyo byavuze ejo kuwa mbere ko abafuye bashitse ku 4,300 hamwe n'abandi 7,600 bakomeretse. Hambavu y'ibi Turukiya irikira kurikirana amakompanyi ashika 138 n'ayarenga ku kuba yarubatse nabi amagorofa aheruka gusenyugwa n'iyo nyamugigima.
Washington ijwi rya Amerika.
Mu makungu kandi ni hano muri Leta Zunze za Amerika, Ubushinwa na Amerika icuka nticifashe neza namba. Ubushinwa burega Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ko yagurukije ibibalo byo gusuma urusaku mu kirere cyabwo. Ku munsi w'Imana ku itegeko rya Perezida Joe Biden, indege y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarakoroye ikindi kintu kitazwi hejuru y'ikiyaga cyitwa Huron, ni muri Leta ya Michigan mu buraruko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi byakorowe mu ntara ya Ontario ni muri Canada. Kibaye icyakane Amerika irashe mu gihe cy'iminsi umunani. Pentagon bushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika ivuga ko ari ibintu bitari bwabeho mu bihe by'amahoro. Ejo kuwa mbere Ubushinwa bwatangaje ko Leta Zunze za Amerika nayo yarungitse ibibalo byo gusuma urusaku birenga 10 mu kirere cyabwo kuva mu kwezi kwa mbere umwaka w'2022 urangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahakanye ibirego Ubushinwa buyirega, ivuga ko buriko burabesha, ahubwo ari bwo bwonyine bufise ibibalo byarungitse mu kirere mu bihugu hafi 40 byo ku migabane yose 5 y'isi.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kwisuhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi guhera mu mpera za kuno kwezi kwa kabiri, nta mukozi wa leta azosubira gukatwa kumushahara amafaranga arungikwa mu mashirahamwe aserukira abakozi.
Abarumwe amasendika bakata abana amafaranga arasurusa atari n'abanywanyi babo. Iyo ni kibazo. Nyuma no kuntu n'ubushikiranganje bugenerwa abakozi n'akazi yemera gukata umukozi amafaranga sendika ikata amafaranga mu gihugu nk'aki.
Uwo ni Gervain Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Mu Rwanda abakorera mu gakinjiro ka Gisozi mu gisagara cya Kigali ntibavuga rumwe kuco bacateye umuriro ageramiye aho bakorera ukonona ibikoresho byabo byinshi. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abanyeshuri baza kaminuza zose zo mu ntara kivuye mu buraruko barasaba ko umutekano muke worangira mu buseruko bw'igihugu. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Muri Republika ya Demokrasi ya Kongo abanyeshuri baza kaminuza zose zo mu ntara kivuye mu buraruko barasaba ko umutekano muke worangira mu buseruko bw'igihugu. Inkuru Idonido na Jimmy Shukrani bakomera.
Aya majwi ni abanyeshuri bigaragambije mu rwego rwo kumvisha abayobozi b'intara ya Kivuya Ruguru agahinda baterwa n'umutekano mu kibabuza amahwemo. Aha turi ni muri rompo ya Instigo yegeranye na kaminuza ya leta yigisha ubucuruzi n'ikoranabuhanga izwi nka ISE. Ni mu ihuriro ry'imihanda itatu, umwe uva mu mujyi rwagati werekeza ku biro bya guverineri, undi uva muri teritwari ya Nyiragongo uza mu mujyi wa Goma, uwa gatatu uva mu kigo cya gisirikare cyo mu ntara ya Kivuya Ruguru kiri muri karitsiye izwi nka Le Volcan, imwe mu zigize komine ya Goma. Mu myigaragambyo yabo abo banyeshuri barimo kuririmba indirimbo zikubiyemo ubutumwa bwihariye ku bayobozi b'ingabo za IASE. Ubwo butumwa bwasabaga ingabo za IASE gusubira mu bihugu zaturutsemo. Abenshi muri bo bambaye imyenda y'umukara hasi no hejuru bigaragaza umuntu uri mu gahinda. Nyuma y'urugendo rw'ibirometero 3 n'igice bageze imbere y'ibiro bya guverineri w'intara Kivu ya Ruguru, aho basanze ingamba z'umutekano zakajijwe. Polisi yabanje kubakumira yanga kubinjira kuko nabo barimo kugerageza kwinjira ku gahato, byatumye polisi yitabaza kurasa ibyuka biryana mu maso. Nyuma gato nibwo Bwana Kilimari Linjanja Wilfried, umuyobozi w'abanyeshuri bo muri za kaminuza mu ntara ya Kivu ya Ruguru n'umwungirije, baje kwemererwa kwinjira. Abandi basigaye hanze bakomeza kuririmba indirimbo z'abigaragambya. Aha ngaho itangazamakuru ntiryemerewe kwinjira mu biro. Bamwe muri bo baratubwira impamvu bakoraniye imbere y'ibiro by'umuyobozi w'intara.
Aujourd'hui nous sommes au musée de Imbi.
Tubahanga kubera umugambi umwe gusa wo kugaragaza akababaro duterwa n'umutekano muke komeje kugaragara mu ntara yacu. Dukeneye amahoro kandi ni ngombwa ko bakongomane twese tubaho tudatinya. dufite uburenganzira kubaho mu mutekano usesuye. Ibyo rero birimo gukubitirana mu no kubona ingabo za EAC zirimo kuzunguruka mu mujyi wa Goma ndetse n'ahandi mu gihe FARDC ziri ku rugamba. Ibyo bikatubabaza. EAC nizigende rwose zive ku butaka bwa Congo. Turabyizeye cyane rwose, kandi ni nayo mpamvu turi aha ngaha. Twizeye tudashidikanya ko igisubizo kiboneka kandi kikaza ari cyiza. Murabizi ku rubyiruko ari rwo mbaraga z'igihugu. Badusabye ko twandika byemeranyije n'amategeko, twabikoze. Ubwo rero aha ngaha turindiye bagenzi bacu bari mu biro bya guverineri kugeza ubwo baje.
C'est pourquoi la présence des étudiants encore ici.
Uyu turi kumwe avuga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba ari ukubera ingabo za EAC zitashyizweho igitutu. Kuri we icyangombwa ni uko izo ngabo zasubira mu bihugu byazo, bityo konga ikimenyera ibibazo byayo.
Murabizi ko EAC kuva yagira ngaha ntacyo yigeze ikora. None twebwe nk'abasore ntabwo dushobora kwihanganira ibintu nk'ibyo, kuko Kongo si ahantu ho gufatira amafoto ndetse n'ibindi. Tubabajwe ubu ngubu n'abagenzi bacu baba batarimo kwiga kubera impamvu z'umutekano muke. Niyo mpamvu natwe twiteguye kureka ishuri tukajya mu gisirikare mu rwego rwo kurwanya umutekano muke.
Ababonanye na guverineri bagisohoka basomeye imbere y'abayobozi batandukanye ubutumwa bwagarutse cyane ku kibazo cy'abagenzi babo bakomoka muri teritwari za Rucuru, Masisi na Beni, ubu zugarijwe n'intambara. Dufite ibibazo byinshi kandi byose bifite intandaro y'umutekano muke ukomeje kugaragara hano mu burasirazuba bwa Congo. Tubabajwe no kubona bagenzi bacu bo muri Rucuru, Masisi, Beni, Lubero ndetse n'ahandi, haba muri za kaminuza, mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza, bakomeje kunyura mu bihe bigoye. Muri twebwe ahangaha mubona harimo impunzi zaturutse muri ayo materitwari twavuze ruguru aho. Abo bose bahunze intambara z'urudaca, kandi ibingibi byatumye amashuri ahagarara mu duce twabo. Niyo mpamvu twebwe nk'abanyeshuri bo muri za kaminuza mu burasirazuba bwa Congo twafashe umwanya ngo tubagaragarize agahinda dufite, tukaba tugatewe no kubona umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba. Ibyo kandi kitubabaza kurushaho ni ukubona biba mu gihe ingabo za EAC nazo ziranga mu mujyi wa Goma. Muri ubwo butumwa kandi aba bagize ibyo bategeka ubuyobozi bagira bati:
S'agissant des cas des étudiants venus des zones en conflit, nous demandons au ministère de l'enseignement.
Kubyerekeye abanyeshuri bari mu buhungiro mu mpande zose z'intara, turasaba ko Minisiteri y'Uburezi yagira icyo ikora vuba na bwangu kugira ngo umwaka utabapfira ubusa. Turasaba kandi Leta ya Kinshasa kongera ibikoresho ingabo za Congo FARDC ziri ku rugamba, zikarangiza byimazeyo imitwe yitwaje intwaro irimo kurwanya Leta cyane cyane M23 na ADF. Ibi kandi bigakurikirwa n'uko ingabo za EAC nazo zasubira mu bihugu zaturutsemo, kuko kugeza ubu nta matunda turabona. Turasaba kandi ko ubuyobozi bwatwemerera twebwe nk'abasore twese tukajya mu gisirikare, kuko twiyemeje gushyira hamwe mu kurwanya umwanzi.
Iyi myigaragambyo yarangiye mu mucyo. Uretse ibyuka biryana mu maso byatewe na polisi akanya gato, nta wakomeretse cyangwa ngo ahutarizwe muri iyi myigaragambyo. Nta n'ibintu byangijwe ku batuye mu mujyi wa Goma. Gusa kuri za kaminuza zose zo mu mujyi wa Goma nta kazi kakozwe. Jimmy Shukurani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.
Tugume muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagwanyi baba mayimayi ya Kutumba batangaza ko bavuye aho bari mu mashamba muri teritwari ya Fizi berekeza mu ntara ya Kivu yo mu buraruko mu ntumbero yo kuja kugwanya abagwanyi ba M23. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Abo bagwanyi ba mayimayi ya Kutumba bagaragaje ku cumweru mu majusho bavuye imisisi yo muri teritwari ya Fizi bari kuri za moto berekeza Kamanyola no mu ntara ya Kivu ya ruguru. Bamwe muri bo bagaragaye bambaye imyenda ya gisivili, hari n'abandi nabo bari bambaye ibyatsi mu mutwe. William Amuri ya Kutumba ni umuyobozi wa CNPSC, Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo, avuga yuko abo bagwanyi be bagamije kujya kubohora ibice byafashwe n'abagwanyi ba M23 ndetse no kujya gucunga mpaka wa Kamanyola uhuza Congo n'u Rwanda.
Nalenga Noro Kivu Goma kwenyewe,
turashaka kujya mu ntara y'Ikivu ya ruguru Goma na Kamanyola aho hantu ko ari habiri nyo dushaka gushira ibirindiro byacu Kamanyola ni ukugira ngo umwanzi atazinjira mu gihugu cyacu naho mu ntara y'Ikivu ya ruguru ni ukugwana n'umwanzi kugira ngo tumwirukane mu gihugu cyacu Kagame na Museveni ni bo batera igihugu cyacu ni ngombwa yuko tuzimya umuriro Gusa nubwo biruko William Yamuli Yakutumba yavuze yuko igisirikare cya Congo gikorera muri secteur opérationnel Sokola de Sud-Kivu cyagiye kimirira mu mayira ya Lulimba na Malindi ho muri territoire ya Fizi abagwanyi be cyakora kuri ubu cyabaretse avuga yuko bakiri Fizi twavugishije umuvugizi w'igisirikare cya Congo muri aka karere Lieutenant Makelongo atubwira yuko ari mu nama Gusa mu kiganiro umuyobozi w'igisirikare muri aka karere General Ramadhani Fundi yagiranye na radio Kivu Baraka yavuze yuko intego yabo atari ukwimira abo bagwanyi bashaka kugwanirira igihugu ahubwo ko babasabye ko bajya ahantu hamwe bakababwira umubare wabo kugira ngo nabo babimenyeshe ubuyobozi bukuru nubwo General Yakutumba yahisemo kohereza abagwanyi be kujya kugwanya ma 2022 mu ntara y'Ikivu ya ruguru hari abandi bagwanyi ba mayimayi bavuga yuko batava muri utu turere twa Fizi Uvira na Mwenga
twe turacyari hano mu misozi miremire ya Fizi Uvira na Mwenga niyo tukiri kabisa kuko aduyi aracyari mwinshi turacyari ko turwana nawe kubera yuko ikibazo Nord Kivu ifite nicyo kibazo natwe dufite muri Sud Kivu M23 ntabwiri muri Nord Kivu honyine nano muri Sud Kivu imaze kuhaba
Byiringiro Robert numwe mu bakurikiranira hafi ibibazo bya politike byo muri utu turere twa Fizi Uvira na Mwenga asanga ibyo Yakutumba avuga ko agiye kugwanya ma 2023 bitashoboka
turiko turakomeza kumva avuga ngo ingabo ziba zavuye mu birindiro byazo nta birindiro agira ibirindiro ni maturage kuko ni umuturage kimwe n'abandi icongeyeho ibyo avuga kuko aje gutabara igihugu numwe mu bagizi ba nabi basenya igihugu akorana n'ingabo zitazwi z'amahanga Iyaba umugabo ntabaragiye gukora manama na basebuja ba M23 icongeyeho tukabate tumunenga byinshi ubundi yarafatiwe n'ibihano by'ubumwe bw'uburaya nta bushobozi afite ntabwo agira afite imyaka igera ko 19 aha yarwana nta afite na lokalite nimwe nta afite na groupe mani imwe agenzura izo mbaraga zikuyeza kuvuga ngo arikoraje kurwanya M23
Abagwanyi ba Mayimayi Yakutumba bavuga yuko bagiye kugwanya ma 2023 ishigikiwe n'u Rwanda mugema raporo y'inzobere za Roni bashinje igisirikare cya Congo gukorana na Mayimayi ndetse na FDLR Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Mu Rwanda abakorera mu gakinjiro ka Gisozi mu gisagara cya Kigali ntibavuga rumwe kuco bacateye umuriro wageramiye aho bakorera wonona ibikoresho byabo byinshi Asunta Kaboyi yakurikiranye iyi nkuru
Nyingi y'umuriro polisi y'u Rwanda yatangaje ko yatangiye saa 4 z'ijoro ku cyumweru ijwi rya Amerika ryageze mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere imodoka za polisi zishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro z'igihari nubwo umuriro wari wazimye imyotsi yari igicumba igice kibasiwe ni cyari imashini zibaza ndetse n'imbaho abari bahafite imitungo bari bahari bashakisha icyaba cyarokotse nubwo bisa nkaho ari ntabyo
mashini ubwazo zihagaze miliyoni hafi 60 imbaho zirimo zihagaze zirimo miliyoni nk'8 cyangwa 7
business yose wakora yabaga turutse ahanga sinzi uburyo turi bwa byifata ntago navuga ngo tugiye kubaho neza n'ubuzima bubi
twahombye amafaranga ari hejuru ya miliyoni 80 Na asiranse dufite rwose buturahombye ntago tuzuko tuzabigenza. Twebwe by'umwihariko muri atoriye yacu nta kintu na kimwe twaramije.
Cyananiye kubivuga. Nananiwe kwihangana ko ticyo byari bintu by'umuryango.
Usara abandi bakemanga iby'umuriro ariho bahera basaba iperereza.
Kwavuga ko hakwiriye gukorwa iperereza kuko kugeza n'ubu ntago turamenye icyateye inkongi y'umuriro. Byaba byiza rero bagira badufasha bagakora iperereza. Kamenya n'icyavuye mu iperereza kuko urabona twahobye ibintu byinshi cyane
buri gihe aha hantu ubona hariya hahiye urahabona ruguru habanje gushya hose n'ahantu hagenda gashya tukimuka twaje gukorera ahandi hano harimo abantu bamaje guhisha bimuka nk'inshure enye bahomba bimwe bakongera niba ari banka gana kayigana kamugurira
aka gakinjiro ka Gisozi gakunze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro tariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 2021 nabwo habaye inkongi hangirika ibikoresho byinshi imyaka ibiri mbere yaho mu kwezi kwa 6 2019 naho habaye inkongi yangije byinshi izi nkongi zigenda zikurikirana buri mwaka nizo zatumye bamwe mu baturage bagaragaza urujijo kandi baruhuriweho n'umuyobozi w'ishyirahamwe ryabo Tadde Twagirayezu.
Inkongi twibasira nijoro dukwiye kubyibazaho, nanjye nimaze kubyibazaho inshuro nyinshi, kuko niba tumaze guhisha inshuro ebyiri nijoro nta bantu barimo gukora, nta mashanyarazi, nta mashini ziri kwaka, ugasanga buri munsi izo nkongi ziraba kandi zikabera ku isaha imwe. Ntabwo nabyo babura kubitekerezaho, sibyo kwenda ko tabiha agaciro uyu munsi ko ntawe wafashe. Uyu munsi turavuga ko ari amakuru siri ku y'imiriro yagize ikibazo, ariko nanone ukurikije uko ibintu bigenda bigaruka kandi bikisubiramo, nanone ntabwo wabura gutekereza ibindi.
Kugeza umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Jean Bosco Kabera avuga ko bataramenya icyateye inkongi. Gusa uyu muyobozi akavuga ko impungenge bakorera mu gakinjiro ka Gisozi bafite ko haba hari icyihishe inyuma y'iyi nkongi nta shingiro zifite.
Oya, ibyo ni ugukeka gusa, ariko barabizi yuko hari ahantu iyo bwije bahafunga mirongo mu masaha 12. Ibyo barabizi. Icya kabiri barabizi ko hari abazamu bishyurwa n'abo bantu n'amashyirahamwe. Tekereza ko hari ibyihishe inyuma, ntabwo ari byo, ntabwo twari twabona.
Polisi iravuga ko kugeza ubu batarambara kubarura ibyangijwe n'iyi nkongi kuko iperereza rigikomeje. Ariko Bwana Twagirayezu Tadde uhagarariye ishyirahamwe ry'abakora muri aka gakinjiro avuga ko bamaze kumenya ko hahiye amatoriye 10 yarimo ibikoresho byinshi. Twagirayezu akumvikanisha ko kugeza uyu mibare y'agateganyo bafite igaragaza ko ibyangiritse bigeze muri miliyari imwe mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu muyobozi avuga ko inyubako zaha mu gakinjiro ziba zifite ubwishingizi, ariko hari bamwe mu bazikoreramo baba batabufite. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, leta yafashe ingingo yo guhera mu mpera za kuno kwezi kwa kabiri kwa ta mukozi wa leta azosubira gukatwa ku mushahara amafaranga arungikwa mu mashyirahamwe aserukira abakozi. Abarongoye mashyirahamwe aserukira abakozi babona ko iyo ngingo ihunyanga amategeko. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Kwigenekezo rya gatatu rya kuno kwezi turimwo, igihe umushyiranganji wa mbere Gervais Ndirakubuca yariko aragendera intara ya Makamba aganira n'abanyagihugu, hari uwamutuye ingorane bahura mu mashyirahamwe bahurikiyemwo. Uwo munyagihugu amenyesha ko rimwe na rimwe basahurwa.
Hariho amasendika yihaye uburenganzira, arandika abanywanyi batiyandikishije, aranabakata amahera, ayo mahera aragenda mazima yungu. Hari n'abakikatwa mu masendika abiri canke arenga, mugabo biyandikishije mu isendika imwe canke atanimwe biyanditsemwo. Twashaka abanyakubahwa ko mwodufasha, ubwo busuma bugirwa n'abo bantu bugahagarara, hanyuma bakaswa amahera bakiyandikisha, ayo mahera yabo agasubizwa.
Umushikiranganji wa mbere ntiyari umunwa mu kwishyura uwo munyagihugu n'abandi bo basabwa nkawe. Gervais Ndirakubuca aragabisha abakora ivyo yemeza ko ari gusuma bitwaje ko baserukira abandi.
Abarumwe amasendika bakata abana amafaranga arasurusa atari n'abanywanyi babo, iki ni kibazo. Sinumva n'ukuntu n'ubushikiranganji bujejwe abakozi n'akazi yemera gukata umukozi amafaranga sendika ikata amafaranga mu gihugu nkanjye. Binavuga ngiye kuvugana n'umushikiranganji mu byajejwe harimo abakozi n'akazi, iryo katwa ryose rindi rigenda muri sendika ryose rihagarara. Uzoshaka gukotiza muri sendika azogenda atora umushahara we aje kuwutora acashira abasendikaliste biwe, ibyo ukatara turutse byose bihagarara. Uzoba nari umunywanyi azovuga ati jende umunywanyi kabisa ndayabashiri, naye ko leta ibafasha kwiba ibikundi kuri kujya n'ubusuma.
Iyo ngingo y'umushikiranganji wa mbere yakiriwe neza na bamwe mu bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abarimu baganiriye ni radio Ijwi rya Amerika.
Bayakiriye neza kubera hariho abantu basaga bakatwa mu masendika abiri cyangwa arenga kandi batigeze bazijyamo, kuko badukatiye ku mushahara ugasanga ugiye mu isendika utashaka, ugasanga iminsi ibiri cyangwa zingahe utigeze usaba kuzijyamo.
Bwanje mbona iryo ngingo y'umushikiranganji ari nziza cyane, mugabo burya biragoye wese kuba wafashe amahera mu ntoki ngo usubire ngo kuyikura, kuko usanga agashahara kenshi kaza ugakeneye, ugasanga wari ufite amadeni. Urasanga rero abantu benshi amasendika barayavuyemo hama mu busaza bazogira ingorane. Niyo ntambanye numva umenga izo hafi iba nayo ahandi, n'ukuri irya ngingo yari nziza cyane.
Sabarimu gusa Nsabyimana Celestin arongoye Kosibu urunani mpuzamashyirahamwe rw'abakozi amenyesha ko iyo ngingo iciye kubiri n'amategeko leta yateye ku mukono. Yabishikirije mu kiganiro yahabanye amenyesha makuru igenekezo ry'umunani za kuno kwezi kwa kabiri.
guhagarika rero iryo katwa ryako gatererano abakozi batanga amashyiramo yabo bisubiza inyuma byapfunditswe eka noneho bikarenga ku by'amasezerano mu cyane munani ku burenganzira bwo gutunganya amashyiramo y'abakozi n'ukuntu hoba ingendo yo kuza harumvikanwa biciye mu biganiro hagati y'umukozi n'umukoresha reka mbere bikarenga ko ku masezerano y'ibya 2024 gishyamwe mpuzamakungu ngendo akazi ku isi yose rishyira imbere na ntaryo ibiganiro byoza biraba hagati ya leta abakoresha n'abakozi.
Paul Nkunzimana yahoze arongoye STIB ishyirahamwe ry'abakozi ba kaminuza y'Uburundi yanitabiriye inama nyinshi zishyirahamwe mpuzamakungu ry'abakozi OIT nk'uko abyivugira amenyesha ko gukata umukozi ku mushahara wiwe bidakogwa.
Umukozi wenyine niwe afata ingingo ati jewe ndinjiye muri sendika. Urumva rero ivyo vyuko umukozi waza kumukata kumushahara wiwe arasusa mahera akajana yo ntazi kanaho yo bari muri sendika ivyo ntaho vyakabaye. Umunywanyi wa sendika niwe nyene ashira amahera kuri konti ya sendika yiwe sumukoresha na gatoyi ajejwe ivyo bintu.
Na Elari Nibizi yahoze arongoye STEB ishyirahamwe ry'abakozi babigisha ariyamiriza ikatwa rikorerwa abakozi mu ishyirahamwe batiyandikishijemwo amenyesha ko ubwo ari ubusuma ariko ko iyo habaye ibibazo leta itokwihutira gufata ingingo imbere yo kuganira nabo vyega.
Leta mu gihe habaye matati ndiyo fata ingingo ya gucyo yuhamagara abaserukira amasendika bakababwira ingorane zihari bakabisezerana kugira ngo nizo sendika zitegure guhindura ingene zikora hama leta nayo ikaje mu biganiro bakayaga n'amasendika ingene ico gikorwa cokogwa neza.
Ibyo biganiro no muri COSIBU babona ko ariyo nyishiramye. Savyimana Celestin amenyesha ko bitabaye bashobora kwitwarira leta kandi bagahagarika n'akazi nk'uko ibwizwa nshingiro ry'Uburundi ribarekurira mu nyingo yaryo ya 37.
Amashyamwe mpuzamasendika n'amashyamwe mpuzamasendika y'ibisata by'akazi reka n'amasendika yigenga asabye leta y'Uburundi ko yohagarika izi nyingo hakajya nyabunda ibiganiro kugira ngo utunutu tutumvikanwa ko n'umushyamwe wa mbere n'abarongoye amashyamwe y'abakozi turonke umuti ikiye mu biganiro.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajecenda 62 Uburundi bumaze kwikukira niho havuka ubwa mbere uruhande rw'abakozi bo mu Burundi Union des Travailleurs du Burundi UTB. Muri kino gihe mu Burundi harugwa amashyirahamwe y'abakozi arenga 50 nk'uko bishikirizwa n'indongozi za COSIBU. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ku bakunzi b'inkino. Ekipe ya Reg Basketball Club yo mu Rwanda yisanze mu mugwi wa Sahara mu ihiganwa rya Basketball Africa League yo mu mwaka w'2023. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza uko imigwi imeze mbere n'urutonde rw'ukugena inkino zizokurikirana muri iryo higanwa. Jean-Claude Munyandinda araduha ibindi kuri inkuru.
Kuri uyu wa mbere abategura irushanwa rya Basketball Africa League bashyize ahagaragara uko amatsinda ya Sahara na Nili azabateye ndetse n'ingengabihe y'iyi mikino ihuza amakipe y'intyoza muri Basketball muri Afrika. Duhereye mu itsinda rya Sahara, imikino iteganyijwe kuva ku itariki ya 11 kugeza ku ya 21 mu kwezi gutaha kwa gatatu ikazabera mu nzu y'imikino ya Dakar Arena muri Senegal nk'uko byari byagenze umwaka ushize. Amakipe atandatu yisanze muri iri tsinda rya Sahara ni AS Douane muri Senegal izaba iri mu rugo, hakaba kandi Abidjan Basketball Club yo muri Côte d'Ivoire, Kwara Falcons yo muri Nigeria, Stade Malien yo muri Mali, US Monastir yo muri Tunisia na Reg Basketball Club yo mu Rwanda. Umukino ufungura muri ritsinda rya Sahara uzahuza AS Douane muri Senegal na Abidjan Basketball Club muri Côte d'Ivoire ukazaba kuwa gatandatu tariki ya 11 y'ukwezi gutaha kwa gatatu. Uyu mukino uzatangira saa 10 z'igicamunsi ku isaha ya Dakar muri Senegal, ni ukuvuga saa 12 z'umugoroba ku isaha ya Kigali. Ikipe izabihagarariye u Rwanda ariyo Reg Basketball Club izamanuka mu kibuga bwa mbere ku cyumweru tariki 12 y'ukwezi kwa gatatu aho izabihura na Kwara Falcons yo muri Nigeria mu mukino uzatangira saa 10 ku isaha ya Kigali. Twerekeze noneho mu itsinda rya Nil rizakina mu nzu y'imikino yitiriwe Hassan Mustafa Cairo mu Misiri. Amakipe yisanze muri iri tsinda rya Nil ni Al Ahly yo mu Misiri, Petro de Luanda yo muri Angola, Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea, Ferroviario da Beira yo muri Mozambique, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo na City Oilers yo muri Uganda. Imikino yo muri iri tsinda izatangira ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 4 irangire ku itariki ya 6 gatanu muri buri tsinda hazaza mu kamakipe ane no kuvuga ko amakipe 8 azarokoka azahurira mu Rwanda muri Bekaire na Iremera mu mikino ya kamaramaka izatangira ku itariki ya 21 ikarangira ku ya 27 mu kwezi kwa gatanu. Ikipe ya Reg Basketball Club yari hagarariye Rwanda yaviriyemo muri kimwe cy'akane kirangiza isezerewe na Forces Armées Police muri Kameruni. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru. Mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.